mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro nchote bakunze mwahisemo kumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Ninahazwe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara zimwe zimwe rero mu ngingo y'ivyo nabateguriye uno munsi
nkoresha uwo muyaga nkuba nyene nkatanga umuriro nshariza amatelefone nkongera ukamfasha gusudira ibyuma ariko ubu sindonke ico nsudiriza
ajene harandandaza ka restora abakiriye bakaza nyene kujya mwijoro kubera haba hari amatara ariko ubu nta n'umwe aza kubara ari mu mwijima.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri commune Gatabo turi mu ntara ya Muramvya mu gihugu cy'u Burundi bagaruka ku gahombo barimo biturutse ku muyaga nkuba wabuze muri iyo commune amezi abiri ari kunkumuye bari mu kizime. Turaza kubigaruka ko muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Hagataho ibiganiro bihuza abarundi mu matati barimo bigiye kongera gutumwa ko vuba bwango ivyo bivugwa n'intumwa idasanzwe ya ONU mu gihugu cy'u Burundi Michel Kafando navyo nyene turabigaruka ko ntimucikwe niyo nkuru mugume hagufi ya maradio yanyu. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko abantu bagera kuri 26 baraye bapfuye abandi barenga 20 barakomereka inyuma yaho barasiwe n'umugabo basanzwe mu rusengero hafi y'igisagara ca San Antonio ni muri leta Texas kuri no w'Imana ngaha muri Amerika. Uwo yarashe nawe nyene yarishwe kandi catumye akora iryo bara ntikiramenyekana. Ibiro vy'igihugu bijejwe gutohoza ivyaha aha muri Amerika FBI hamwe n'abajejwe kuzimya imiriro bari mu matohoza mu gisagara ca Sutherland Springs aho vyabereye ni ku birometero 50 huva San Antonio. Perezida Donald Trump yatangaje ku muhingamo wo kuri no w'Imana aho ko ariko arakurikiranira hagufi ivyabereye ivyabaye ahari mu Buyapani mu rugendo ari mu muri Aziya. Yasavye abanyamerika gusengera abashikiwe n'ubwo bwicanye. Ikiranga misi c'amatora y'umukuru w'igihugu cari kimaze igihe kitari gito kirindiriwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri no w'Imana carashizwe ahabona. Komisiyo y'amatora yatangaje ko amatora azoba ku itariki ya 23 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018. Ayo matora akaba yarategekanijwe kuba mu mwaka wa 2016 ariko umugwi w'igihugu jeje kuyatunganya wavuze ko bidashoboka muri ico gihugu muri ico kiringo bivanye n'intambara iri mu ntara ya Kasai itorohereza iyandikwa ry'abazotora. Perezida Joseph Kabila yaranse kuva ku butegetsi naho ikiringo ciwe kigira kabiri ari naco ca nyuma caheze mu mwaka uheze. Munyuma komisiyo y'amatora yacivuga ko hata amatora ashoboka imbere y'umwaka wa 2019 mu rugendo aherukamo muri Congo. Nikki Haley ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU akaba yasavye ko amatora abwirizwa gutunganywa mu mwaka wa 2018 atari uko ico gihugu kikamera yuko kidashobora gutanga imfashanyo y'amakungu mu itunganywa ry'ayo matora. Umutambukanyi wa Perezida Robert Mugabe umukuru w'igihugu cya Zimbabwe yatangaje ko no w'Imana ko yiteguriye gusubirira umugabo wiwe ku butegetsi. Grace Mugabe ibe yagize ati nduguriye twa mugina ngiri jambo nshikirije Mugabe ukwiye kundeka nka gusubirira ndugaye twa mugina. Yabivugiye imbere y'ibihumbi by'abantu bari bakoraniye kuri stade ku murwa mukuru Harare. Perezida Mugabe kuwa gatandatu nawe yavuze ko ashobora gukura mu mabanga yicegera cy'umukuru w'umugambweza no FPE uri ku butegetsi abonwa ko ashobora kumusubira kandi akabera intambami umukenyezi w'umukuru w'igihugu. Grace Mugabe w'imyaka 52 y'amavuko yatangaje ko umugambwe uri ku butegetsi ugiye guhindura amategeko awugenga ushiremwe ko umukenyezi ashobora kuba icegera cy'umukuru wawe. Radio Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatwumva muri mu Rwanda turabaha ikaze muri ko mutwumva kuri FM 104.3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro by'Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwacu rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com iradio mukunda iri no kuri Facebook adresse yacu ni voa radio yacu
iwanyu mu ntara. ukwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ukwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ukwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubira gutumwa ko muri Tanzania vuba bwangu, ariko imbere yuko tugaruka kuri iyo nkuru tubanze tunyarukire gato muri commune ya Gatabo intara ya Muramvya ni hagati mu gihugu cy'u Burundi ahamezi abiri kunkumuye ico gisagara ca Gatabo kitagira umuyaga nkuba intandaro y'iryo bura ryawo ni icuma gisanzwe kihukwiragiza muri ako karere cahiye uruhombo rukaba ari runini mu bahahungurira imirimo isaba umuyaga nkuba ndetse no muri commune itoza matagisi. Umenyesha makuru wacu Muramvya Diane Ndonse yanyarukiye muri iyo commune ya Gatabo.
Ushitse hano mu gisagara cha Gatabo kiri muri commune Kiganda usanga amazu akoregwamo imirimo itandukanye isaba ikoreshwa ry'umuyaga nkuba isa niyahagaze nka yose. Iyo nayo ni nk'iyo kumwa, gusudira, guhingura ibifungurwa, iyo kwandikisha amamashini, niyo gukora ivyuma bitandukanye nk'amatelefone. Abasanzwe bayirangura muri kino gihe bavuga ko bari mu ngorane zidasanzwe.
Nk'ubu nari nsanzwe nkoresha uwo muyaga nkuba nyene nkatanga umuriro nshariza amatelefone nkongera ukamfasha gusudira ibyuma, ariko ubu sindonke icyo nsudiriza. Ubu hageze yaho n'umuntu naho ransaba ideni ku ibotike ku mpamvu y'amatara atampa ambwira ati none ninamuhideni azorihikeje ko mbona tamuriro waje.
Haje ntora ndandaza ka restora abakiriye bakaza nyene kujya mu ijoro kubera haba hari amatara, ariko ubu nta n'umwe aza kubara ari mu mwijima ngo dufashe nama mu karayi cy'umuterera kugira turoka karasiyo k'abana.
Maze gusubiza mu jimo sanswe rero nariyungunganije ndaronka yateriye bijeye no gusudira bya ibintunze kuko nije bitunze umuryango wa nta kandi kazi noshobora mba namugariye ku rugamba mugari ndabishoboye ukora urumwuga wo gusudira nakora rasiyo itunga umuryango ati duvise n'amakomande twariko turakora, ariko gushikura umunsi vyahagaze rero nabaguma twishutse tubabwiye ati turindiye umucanwa uze mbizose n'ingorane.
Hagataha harabagerageje kwiyungunganya mu kurondera amamashini atanga umuyaga nkuba akoresheje igitoro. Ubujyo bunini bisaba abarangura imirimo minini minini nibo bashoboye kuyagura, ariko nabone bavuga ko uruhombo rutabura. Amakuru dukura nko mu ibanki Bankobu nuko umuyaga nkuba wahora utwara amafaranga ibihumbi 150 ku mezi abiri, ubu ubasaba kugura igitoro cy'amafaranga ibihumbi 180. Ariko kandi nabakora imirimo mito mito harimo abagerageza kugira inguvu kugira barabe ko boronka ico rirenza nubwo amaganya ari yose. Uyu nuri karamwa imishatsi atubwira uko abigenza.
Turiko dukoresha nk'ubuntu bwo busondekererano akabateri n'akantu bitwa kawondire ngiye nko gushariza ubungendiye mu rutegama kugenda n'igihumbi kugaruka igihumbi gushariza bibiri mba nko kumbosa ari nka bitanu ndayijanye n'umuntu uno munsi ngaca nza kuyitorejo hari yabakiriya babura agaca bagatera kagenda mugara nk'ubu uwe mwene inzu araza kunyereza nk'ubwo gatondo yaraje kunyereza na bati mutama ati nawe nivyo wibonera ati none ubona habona tubona bwo busondekererano mwene ko ashaka kuduhera nanje nkashaka kuduhera nanje ndende nkoma yiravati mboti umunsi ntacho barose atoya ati namubari kingenze byagenze.
Iribura ry'umuyaga nkuba mu gisagara cha Gatabo difise ingaruka zitari nke mu bintu byinshi hamwe nizimba ry'ibifungurwa. Nk'ikiro cifu y'imyumbati cahora kigugwa amafaranga 900 ubu kigugwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi na 200. Iyi bigori nyene niko kuko yavuye ku gihumbi ku kiro ija ku gihumbi na 300. Iyindi ngaruka niyo ubusuma buvugwa ko bumaze iminsi bwibonekeza. Nkunzimana Oswald numwe atubwira uko amaze kuyibwa.
Baraduciye mu gihumye barabomora idirisha ryari nyuma kubera tamatara, baratwara amatelefone y'abakiriya, amatelefone menshi gose kugera n'ubu nkorera mu ruhombo kubera ubu nzigenja kugurisha imisanzazo y'ibitoki kugira ndi haba amabateri. Nk'ubu ndabona
amabateri wibwe.
Nibwe kubera ntamenye abayatwara kubera iyo ndiko ndashariza. Abakiriya nyene nibo bahavamwo bakambera nk'abanyiba. Nubwo nuko abo basuma twagize imana turabafata guhera nk'isandazi twa turi mugasha kobera ntwari kuronka ico turi.
Abanyagihugu bo muri zone Gatabo bavuga ko ikicuma gitanga umuyaga nkuba casubiriye ikindi cahiye mu mpera zo kumwaka uheze, ariko ko muri kino gihe haheze igihe kirekire kidasubirijwe. Amakuru dukura mu kigo kijejwe gukwiragiza umuyaga nkuba mu misozi Aber avuga ko ataco bafise mu bubiko. Vyongeye gishobora kuba caramaze gushira iki gikorwa cahora gikorera muri kano karere mu minwe yishira hamwe ritanga umuyaga nkuba n'amazi Regidezo risanzwe rikurira muri ibi bikorwa. Aha rero abanyagihugu bavuga ko babwiwe ko bakwiye gushikiriza ibibazo byabo ishyirahamwe Regidezo nubwo izotangura gukorana nabo nyezina mu kwa mbere ko mu mwaka uza.
Ubu twatubwira ati twebwe iwacu ntazihari muga muri Regidezo zirahari tere kubera tuzobashikiriza natwe nitwoza kuyikomanda muraba ko mwotuma muri Regidezo bakabasabira Regidezo ikayitanga twebwe mwayo mezi tufuma tugenda twayibashiriye ko muri make tusaba ko Regidezo yogira uburyo bwose bushoboka kugira inyarutse kugira iduhe umuyaga nkuba.
Tumenyeshe ko zone Gatabo izimbere mu mazone yinjiza amafaranga menshi mu kigega cha komine nubwo abarongoye komine batashoboye kuduha igitigiri cha yinjira ndetse ikaza ubugira kabiri inyuma ya zone Bugarama mu mazone ateye imbere mu budandaji mu ntara yose. Mu ntara ya Muramvya, Diane Donse, Ijwi rya Amerika.
Yane ndonse urakinuye inkuru yawe abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora gusubira kunyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com nari nabiciye ku masonga nk'itangura ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubira gutumwa ko muri Tanzania ivyo vyemezwa na Michel Kafando intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi nyuma y'urugendo rw'indwi rwamushikanye na Tanzania kubonana na Mkapa. Kafando yemeza ko yishimiye imibonano yagiranye n'abantu batandukanye ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Erojwirika neza.
Inyuma y'urugendo rwamushikanye Bujumbura ku munsi w'Imana itariki 29 z'ukwezi kw'icumi guheze, Michel Kafando vyari vyitezwe kwa kiganiro yamenyesha makuru kuri uyu w'Imana. Nubwo atariko vyagenze yasohoye itangazo ribagenewe muri rya menyesha imibonano itandukanye yahawe canke yatanze. Kafando avuga ko iruhande y'abaserukira ibisata vya ONU amwe mu mashirahamwe n'ibihugu bifasha u Burundi n'abarundi bamwe bamwe yabonanye kandi na Remenyamitwe umushikanganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu baganira ku migenderanire ya ONU na leta y'u Burundi muri rusangi yongerahura n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana. Uwo baganiriye ku vyerekeye ibiganiro bihuza abarundi. Ivyo biganiro nabyo vyatumye Kafando afata indege imujana Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya gatatu ukwezi aja kuganira na Mkapa umuhuza mu matati y'Abarundi. Natavuga amatariki kanuni bumvikanye ko yemeza ko bahurije ku kiranga misi gishasha cyo gusubira gutuma kabegwa n'amatati y'Abarundi kugira ngo baje kuganira i Arusha. Intumwa idasanzwe yabonye isigura ko yashimiye Mkapa kutwigoro twiwe two gushikana ibiganiro ku musozo anamwemerera ko ni izokwa myumfata mu mugongo. Amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu avuga ko yanejerejwe n'urugendo rwa Kafando n'atayakiriye. Maitre Jean-Marie Nduwimana harongoye urunani Piske Burundi arimo yatwara ahamagarira abantu bose gutahura ko abarundi ubwabo aribo bategerezwa gutorera umuti ibibazo by'igihugu cyabo.
Tamugwi numwe yaba umugambo utwara yaba amashirahamwe ari mu gihugu yaba imigambo itarukanye twese twemera kandi tugatahura neza yuko ineza y'abarundi ari kuyaga kuri kinakeriya kandi neza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi amunyamahanga nawe amashirahamwe muzamakunga ibigo muzamakunga nabi bigadushikira ku ntambwe y'iwacu nkuko nako dushoboye ngo twarikuki kandi turigenga. Intumwa yawo ni Kafando dusaba ko yobwira umuhuza agaherezo ibiganiro maze abarundi ngaha ku kivi muri Sunday bahije barahije gutanga ibyifuzo byabo. Hariho umugwi uri ku kivi ujejwe inyanyiro bigushingiro ubandanye nyabona hama twese abarundi mu bice bitandukanye duvise dutera tugiterere maze dusimbize dutegura amatora y'umwaka w'2020 kugira ngo tuyajemo twese tano umwe yidoga canke avuga ngo arakomuriwe muri kinakiriye.
Nduwimana anasanga ata muntu numwe akwiye kwiyumvira gukoresha inguvu mu gukemura ibibazo.
Ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryaravuze riti mu gihe amatora y'2023 ategurwa bama basaba abarundi kwama bubahiriza amategeko atandukanye agenga igihugu. Ni kuvuga yuko abarundi bose imice yose imigambwe yose amashirahamwe kubahiriza amategeko y'igihugu niwo mushinge w'iterambere niwo mushinge wo kubaka igihugu. Rero icyo usaba ibyo bigumuza amakungu byarutura bimwe bimwe nuko bishyigikira abarundi mu nzira y'amategeko mu buryo abarundi bonyene aribo bonyene bateza kubaka igihugu cyabo naho nsaba ibihugu bimwe bimwe n'amashyirahamwe mpuza amakungu. Hama kujyanye n'abanyamigambwe bamwe bamwe n'amashirahamwe amwe twebwe turimwo dusaba ko duterere intererano yacu dukoresheje urupfasoni dukoresheje inzira y'amahoro inzira y'ibiganiro igidashoboka igidakunda tukakiganirako mugabo icitwa ingufu ndigikunda ntibikushoboka.
Umukuru wa Piske Burundi haini chanu urubutegetsi.
Leta y'u Burundi ni muvyeyi kwama iraje ushingano kukingira umwenye gihugu wese yabo mu migambwe itandukanye mashama atandukanye kugerageza kwerekana makungu ko ivyo bavuga ku Burundi atari ivyo. Gutyo rero umwe uyu nuri yashobora gukorera nabi leta arimwo canke uyu nuri yashobora gukorera nabi umugambwe arimwo ahanwe gatwe kiwe umugabo ntabibazo kuzina ry'umugambwe cyangwa kuzina rya leta arimwo. Gutyo rero leta izoba yabaye muvyeyi yagarariye bose amanatwe rero shirahamwe tubabantu duhanura twibutsa bibaye ngombwa tukoma induru tuvuga duti nyabo na nyabo ni ibintu byogenda uko kuko ntanya gupfa ntanya gukira kandi nta uri hejuru y'amategeko.
Kuvagena wako bintu mwayo nidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Michel Kafando ibaye inshuro ya kabiri agendera ico gihugu ku itariki ya 20 ku kwezi vyitezwe kwaja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano i New York gutanga raporo ivuko yasanze ibintu vyifashe. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ikiganiro wanyu mu ntara tukibandanirize mu manuko bw'igihugu cy'u Burundi neza na neza muri commune Rutovu y'intara ya Bururi ivugwamo imyidogo y'abanyagihugu badatahura aha amafaranga agera amamiliyoni amajana atanu y'amarundi ikigega kijejwe iterambere ry'amakomune mu Burundi FONIC giha iyo commune ya Rutovu uko umwaka utashe. Ibindi kwino nkuru numenyesha makuru w'Ijuge Amerika i Bururi Alain Yvirankunda.
Abo banyagihugu badashimishwa n'ikoreshwa ry'ubwo buryo bwa babi miliyoni amajana atanu komini habwa n'ikigega cya leta fonike cyitaho iterambere ry'amakomine nabo muri zone Kajondi bakabona ko ubwo buryo butaje bubaremurura umuzigo w'amatagisi y'umurengera badasiba gutangishwa. Kubwabo ni isiguro yuko ubwo buryo budakora icyo butegerejwe kuko bisa n'uko n'imigambi iterambere ikorwa mu buryo bw'amatagisi baba batanze. Aba ni bamwe mubaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Ahubwo reje birantangaza cyane kubona dutanga amatagisi kandi twumva ko komine ironka amahera nkayo amahera menshi cyane ugasanga umuntu twari karakora twose baramurihisha amatagisi byitwa ko komine bifite amafaranga bayiha ntitunabimenya na gato. Bari bakwiye kudusigurira imigambi bashaka gukora imbere yo kudutangisha amatagisi cyangwa yo kudutsaba izo ntererano bakatubwira imigambi bagomba gukora tukayimenya.
Baraturenganya kubera abantu tuba turi ko twironderera ubuzima bwacu kandi tuzi ko komine ihora ironka amahera menshi amahera turuhisha shakora asaba amahera menshi cyane kabiri nk'iyo umuntu agiye kurangurira kuri duke yose badusaba amahera
byongeye. Abo banyagihugu ntibategera impamvu hagera n'igihe bagatangishwa n'izindi ntererano ziyongera ku matagisi kandi uburyo bwagerewe iterambere komine iba yaburonkejwe. Niyo nkuru Antoinette akabona ko ubwo buryo ataco bwaje ubatezurira.
Turabyumva ku maradiyo ko komine iroswa amafaranga natwe rero tugiye kurangura amatagisi bakaduca menshi none wumva idufashije kandi ariko mine yacu none nzogera ngo ndanguze uranguje miliyoni 2 kaciro nk'umwe none wumva uzotera imbere gute ariko komine yaya ndagumamo birantera ingaruka nyinshi kubera yadanaza nkahomba tukere niba tugabanye hari tagisi rikaduca amafaranga makenya kugira natwe ibyo turanguye bisohoke turonka amahera y'inyungu.
Ikindi kibabaza abo banyagihugu nk'uko bavyivugira nuko ubutarishi tagisi kuvyo dandaje atihanganirwa n'abajejwe intwaro aho binashika ivyiwe bigafatwa. Kubwabo ubwo buryo gufuma busubizwa inyuma ko leta nkuru nziza niko abibona.
Gufuma busubira inyuma abantu bakabaho turariha amatagisi aratubona numva bifashwe turarondera duhamatoka turiya komine nikoreshe uburyo bo babuhaye amuntu atekane.
Kuri ayo makenga y'abanyagihugu kubijanye n'uko batangishwa amatagisi menshi abajejwe intwaro muri komine Rutovu bamenyesha ko bitumwa n'uko imigambi komine yamitegura basanga isaba uburyo bwinshi ku buryo bw'uko ayo bama baronkejwe uko umwaka utashe abakehana. Naho biruko Salvatore Simbare umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama aratanga icyizere ko mu gihe leta yo bwongereza abanyagihugu bo kwitega gutezurirwa.
Ikibazo cyose dukoresha gica muri conseil communal n'amanyobozi ya commune turakenge gusi mbe yatabayo nyana n'umuntu bakiduhabwa ake turabona yuko ahera ningoga turabona ko ari mato bikiye mu cyagigafunike rero emahera na leta yaravuze ko izokungura urutoki yo kungura urutoki yo byo bavyiza gusumba kuko harabitugora rimwe rimwe mu isanzwe bwo kungura urutoki byuca bigenda neza kandi turabishimira cyane gose leta kuko irabona ko amakomine ataho yigenze kandi ari amakomine atabagira neza ifise emahera abagira kamaro amazi kubaka ibiro by'abashefu d'uzuri byaratunani deseyere ko kubaka imeze neza amabati turaronka amashuri agurutse tujye turondera amabati tudusubiza kubwo nyine kandi amafaranga ya taxi tubonza samahera twikuriye mu mutwe ibiciro leta yatekanije mu makomine yose igihugu komine karabo rugero muga tutarenza ko yo leta yashinze ku mahera make cyane abaho
abo banyagihugu basaba kandi ko mu gihe umwaka uburangiye byo bavyiza babwiwe uko ubwo buryo bwakoreshejwe kugabo ivyo vyofasha kumenya ibisata bimwe bimwe byaho ubwo buryo bwa bwakoreshejwe ukutariko bikabaha nakajyo ko gufatira ingingo hamwe zotuma batama mu bibazo byo kurihishwa amatagisi y'umurengera mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Abarovyi b'abarundi bakorera umurimo w'uburovyi mu kiyaga ca Tanganyika mu mazi yo muri Kongo barinubira amatagisi y'amafaranga ibihumbi mirongo itatu y'amakongomani basabwa na komite y'abarovyi bo muri Kongo. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo akorera ijwi rya Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Abarovyi b'abarundi bahitamo kujya kurobera amafi n'indagara mu mazi yo muri Kongo bavuye mu gihugu cy'u Burundi batangaza yuko iyo bagejeje amato yabo ku bivuko byo muri Kongo ko mu Rusenda aho bajya bagurishiriza indagara komite z'abarovyi zigenda zibishuza amafaranga y'amakongomani ibihumbi mirongo itatu kuri buri kipe y'abarovyi.
Twege iyo tukoreye aha muri Kongo n'ukuri baturihisa amafaranga menshi muri praze ngayo dushitse komite turiha ibihumbi mirongo itatu ibihumbi mirongo itatu turiha inyuma yaho haraza abaturihisa ibihumbi bitanu ku mamoteri no kuri twege mu bisanzwe nk'iyo abakongomani baze iwacu mu Burundi nta kibazo na kimwe kihari twege barasika bakagera kandi nta n'umuntu abanyanyasa imboga zabo bazanye baradandaza atangorane ariko twege mu gihe tukirenga muri Kongo n'ukuri ni ibintu kabisa udusanga umenga birimwo ububandi baradukurikirana cyane ugasanga mera turi kuriha ntiduheza tukariha amafaranga menshi cyane.
Aba barobyi bakomeza kuvuga yuko batanga uyu musoro basabwa ariko igihe batinze kubona amafaranga usanga komite y'abarobyi ibafata ibikoresho byabo by'akazi.
Iyo tutayaronse turashobora gusa dufatirwa ibintu kadusanga biraraye nk'iyo mipira nyine y'amamoteri n'amadumu ya esanse ugasanga ntibariko barabiduha kubera ata amafaranga twaronse.
Usibye iki kibazo cy'umusoro mwinshi aba barobyi bava mu gihugu cy'u Burundi bahura nacyo bafite n'ikibazo cy'abajura baza kwiba amato yabo bitwaje imbunda.
Ikibazo cy'umutekano mu mazi umva baraza bakabasanga mu mazi basanze mu mazi bafise inkoho urumva baraza ngo cyane ivyo imasini ngo cyane ibiki bakatsaburira mu bwato bamaze kurira mu bwato nta umva nta ngufu twatufise bashatwa bintu byose bagatwara mugize imana gusa ntihage numwe bakorera mu mazi aho no gushima mu camuza mu bwato bw'urusenga.
Abarundi bakorera uyu murimo w'uburobyi mu mazi yo muri Kongo bakaba basaba inzego zishinzwe umutekano ko zabarushirizaho kubarindira umutekano mu mazi.
Icyo dusaba nuko iyo komite ikorera ngaho oye yoturabiba neza abo bantu bakanatwa nk'utwatwo bagafata nk'amamashini bakaza mu mazi bakaza baraveya baraba abo basuma kuko barenga ko musenye ntibatamenya bikubera bibe hari hayo kuko narya amafaranga umuntu ko atanga nicyo iyo kora y'amafaranga bagafata imashini bakaza baraduka mu mazi agana mu mfati ewa kwe nga turatewe mu kwa telefona kuko turatewe ngahaye muri madahe mu mazi ngahaye y'ubugwari twanga tumaze ngahaye kwirasa bagatuma niho bari bagatabatabababanguka ana batabasambaye gusambaye batabagaye ande batabafata.
Pascal Yamani ni vice president w'abarobyi mu Rusenda avuga yuko komite yabo amafaranga isaba abarobyi aba ari imisoro ya leta kandi ari nta muntu barenganya cyangwa se ngo bahohotere kuko abarundi n'abakongomani bakorana neza. Abarobyi b'abarundi bavuga yuko bakunda kurobera mu mazi yo muri Kongo kubera yuko iyo bageze muri Kongo baroba ubwoko bwose bw'indagara bifuza nta muntu bitambitse imbere. Bedasenga bo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara majepfu.
Vedastenga bubura kenuye abanyeshuri 150 baba mu ikambi y'impunzi y'abarundi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ni bo bamaze guta ishure kuva uno mwaka w'ishure utanguye ku banyeshuri baba 19 b'abarundi baba muri iyo kambi igituma muracumva muri no nkuri ya mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Desire Hatungimana.
Kubanya mwigenda ko muri vyose muri yo kambi tudashize inyuma ubugaba buva kugakuku nivyo nyamukuru bituma abana batari bake bo mu ikambi ya Mahama bahe bishuri. Uno mwana yahevye kwiga amenyesha ko yabonye ubuzima bumunaniye ahitamwo guti ishuri.
Impamvu makija ku ishure ubuzima nibwo bunchanga. Ukuntu bunchanga haragira igihe iyo nshitse mu rugo maraba nta makara mbona arako imbona kuko nta numwe yo kurupakira nshobora no kuronka nkibaza ukuntu ndi ufungure bikananiza ishuri baratugaburira ariko gusa kibazo nico mwijoro mwijoro naho sinshobora kuronka ingene mbaho cyambe samedi dimanche.
Uwo musore yahevye ishuri yiga mu mwaka w'icyenda kazoza kiwe arabona ko katazoba keza ariko ataronse ikimusahiriza amenyesha ko bitazokoroha kugira asubire ku ishuri.
Ubuzima ndi mu ntabwo bunezereye na gato kuko iyo umuntu ari ku ishuri aba ariko yitegurira akazoza kejo ariko uno munsi ndi mu rugo kubera uko kubura ayo makara ko kubura urugo rukwi niyo mpamvu ndi mu rugo ariko gusa sinovuga ngo ndishimiye ubuzima ndimwo kuko simbonejo hanje hazaza.
Abana babandanya kwiga baremanga ko uruhara rw'abavyeyi ari ntangere naho ariho abavyeyi bamaze kunanirwa n'indero y'abana babo biturutse ku buzima bwo mu ikambi butuma batari bake babintagondwa.
Cyangwa impamvu ndi ku ishuri nta kibazo twazananye na mama twazananye na papa niyo mpamvu nabo nyene ubwabo barampimiriza ngende kwiga nta kibazo.
Ariko hariho nabafise abavyeyi baheba
harabashitsa no mu nkambi ko ari nkambi yabajijwe beshi bacika ibirara umuvyeyi bakamunanira yamubwira ati ja kwiga ati wapi kamwankira nyene kubera ubuzima wababayeho akamubwira ati wapi je sinogenda kwiga tacayi ngeze 11 ati wapi biharandambira ku ishuri.
Nk'abagenzi banyu bene wanyu bashikanye umubona baheba nta manuro muba
impanuro turazibaha turabaha impanuro zo kuza kwiga ariko kenshi ntibagaruka nkuba aratwaye ndumubwira ati garuka kwiga ati wapi sinshobora kugaruka tubone kurera umwana nta kundi.
Uno umuvyeyi afise umwana yataye ishuri amenyesha ko kurera mu ikambi y'impunzi ari igikorwa kitoroshe yizera ariko ko bafatanije n'abarongoye ikambi bazotinda bakagondoza abo bana.
Umwana arashobora gutega ubugaba na mugenzi we kubera babona navyorushye ariko urabizi neza tukiri hariya muhira usanga umwana babona n'undi ku ishuri bakazasubira ku mwana ejo ku ishuri yagera muhira ukamwankadra ukuntu uku ariko ngaba variya bagasubira guhera muri village bakaguma bari kumwe umwana umwe arashobora kushuwundi undakushuwundi vyoroshye cyane urumva kuriranga anu kwamiza kwigisho cyane.
Twumvise ibitigiri by'abana baheba ntawe urumuvyeyi twovuga ko mwadehukiwe koko kundera
nta muvyeyi numwe yo debukirwa kundera y'umwana wiwe ni ibintu gusa bipfa gushika twamiza ko yabatwebwe bwa ubuyobozi tukamiza ko abavyeyi abayobozi tukamiza ko ni bya bindi bavuga bati utosori fuku yamizamo akatsi.
Abarongoye abandi mikambi ico kibazo c'abana batishuri kirabarajishinga ubuserukiro rwaruka amenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose kugira abana bose bahevye basubire mu mashure.
Twebwe bwa mbere ingamba twafashe ubu turi muri makampanye cyane yo guhemereza mbere no gusanga ku rugo rugo rw'abana kudantivisa imiryango abana bahevye mu mashure kugira abavyeyi babo tubahimirize tubahanure be baratunaniye turabigituma ugambere wabaheba hama niri batrona cyane tubishire mu butungari kugira ngo abo bavyeyi bazabana babo kuca ku mashure twifashishije n'izindi nzego badufashe abana baje ku mashure. Ikindi nacyo hari abana baba barizanye ugasanga bahevye amashure ku buzima butandukanye bw'uko babimenya byose iki hariho programme yo gushyira abana mu miryango kugira ngo turabe yuko abo bana bugira uburere bwiza kandi bongere baje ku mashure.
Ngomenya ko aho mu ikambi ya Mahama abana biga ku buntu kuva ku mashuri y'incuke gushika mu biga mashuri yisumbuye bakaronswa imyambaro y'ishuri ibikoresho by'ishuri bakongera bakagaburirwa. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Akaba ni kuri iyo nkuru ya Desire Hatungimana duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Incuti bakunze mariko muracumviriza tubashimire cyane ku mwanya mwafashe kugira ngo mucumvirize Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi twari turi kumwe mu iganiro vy'uno mwanya tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mubandanye mu gihegwa n'izindi ntonde zitandukanye z'ijwi rya Amerika.